Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mubagenzi, turi kumwe kuri uno munsi wa kane, itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu, mwaka w'2018, muri studio 5 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, teramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Demokrasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana. Bamwe rero usanga bagira umwete, ugasanga kumbure bashaka kurutisha ivyo barimwo babirutishe inyungu z'igihugu. Abo je impanuro bagira ni imwe gusa, nibumve yuko Burundi nubwo abarundi bose.
Uyo ni umushinga mateka Gatogwasa yaserukiye urunani amizero y'abarundi, aho yariko yandikisha ugo runani kugira ruzokwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemeza ivyayihinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda zifuza gutahukanwa, ni mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Congo kubera kwanka kwandikwa biciye mu buryo bwa none, zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyabo canke zigatwarwa mu kindi gihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, umwe muri izo mpunzi Harushimana Boris Christian yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko bari muri 33, igipolisi cy'u Rwanda cemeza ko cahagaritse bagirizwa kugumura bagenzi babo.
Umunsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye, bavuga yuko bagiye kubabaza gushika n'ubu ntibaragaruka, ntituvye babashize. Hari abo bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi, ariko abo mvuzi babiri bobo bafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse.
Uvuze ngo polisi yari kwikubita impunzi?
Yego, mu Bugesera mu kambi y'Igashora abapolisi benshi bari injiye, hanyuma bareza batangura gutandukana impunzi, abavyeyi abana ukwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri, ariko barabibankira ati ntibikunda. Baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'Igashora barabatwara, hama abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita.
Babakubita bavuga ko babahoriki?
Badukubita gusa, ndabatubwira icyo badohora, kandi nawe uri kurakubitwa ntibaja kubaza ati badohora iki.
Uri mu bakubiswe?
Twese ndi mu bakubiswe, mugabo twese turi umwe, byashikiye bamwe nanjye bishobora kunshikira.
Hariho amakuru avuga yuko hari abo baba barakomeretse, ibyo ni byo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa canke?
Yumva umuntu ariko aragukubita inkoni samavuta aba ariko aragusiga, uraheze ugakomereka. Abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita.
Abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangahe?
Nabo baharura vyabaye mu masaha y'inyuma ya saa sita. Ntiboshobora kubwira ngo ndabasaha ntibariya. Hariho n'ubukomereka akavuga ati reka negeze, ahubwo ntibahave basubira kunkubita. Urumva ntitwemeye igitigiri cabo, ariko ico mbona coco ubu bariko baratera akamitende.
Bari aho mw'ikambi nyene canke?
Bari mw'ikambi nyene aho igashora. Nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise, ntituzi rero nabo ingene bamerewe.
Ubu uko ibintu biri, icuka cifashe gute?
No munsi haje abaserukira leta baratubaza, kubera mu minsi iheruka twaranditse ikete dusaba yuko u Rwanda kubera amategeko yabo tubona tutayashobora, turavuga tuti basi duhindira tubadanyirize turabe igihugu co twakira. Hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye, tukavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cacu.
Leta yabishuye iki?
Leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku buryo busanzwe arojisima Manuel bakatwandika ku buryo budasanzwe, baraduha izo mpapuro ati irenga izo mpapuro turazibahaye, ibindi nabyo by'uko musaba ahandi muzoja tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu. Gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha.
Hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu?
Turasaba burya ku isi hariho abantu benshi burya ntihobura n'abatwemera, kubera ndabona naho twagiye turacaho ibintu twagiye turabona ntihobura n'abatwemera, turacabaza twumva.
Uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasa vye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu c'u Burundi mwahunze, kandi co bavuga babahoye n'ubu muracace manga, bica bigenda gute? Mukomeza muyobokaze byangenda ku mana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye, reka dukore ivyo dusabwa n'igihugu c'u Burundi?
twebwe dukomeza tuyoboka Imana ko Imana yamuciye ko turamwubaha ariko Imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira kandi tuzokwigira dutezuka ku kwemera kwacu banka bakunda kwemera kwacu basa ku kutwemera mu gihugu atari rwacu tuzoja kwemangira mu gihugu cyacu bizodushikirana by'inyuma twabandanya kwemanga tuzokwigira twihakana kwemera kwacu ibyo ntibishoboka tuzobandanya tukwemanga tuzoja hose kwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko naho byagenda gute
ico mwavuye muri Congo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR muravuga muti tugende mu kindi gihugu ivyo bihugu byose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandiko nivyitakunda ko musubira mu Burundi co gihugu kindi mugiyemo akavuga ati mwiyandikishe muzobikora
nta na rimwe ntibizokwigera bizokwigera twemera kwiyandikisha ku bwo bwana ariko biometri ivyo nibizokwigera bibana gato tuzokwigera tuvyemera tuzobandanya dusaba ubuhungiro batatwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bidashoboka hose ariko tuzo kugera twemera na gato kwiyandikisha ku buryo bwana ni biometri
byanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa murabigira gute
cyo nibaza ko ibyo bitokwanga ariko byanse nta kundi hakubandanya baduhotera ngaha nibatureke twisubire hari iwacu tuje guhandwa n'abacu twemange mu gihugu cyacu bariho kuduhotera hanze ubu hari abana badafise ababyeyi babo bafunze irengero ryabo ako bibandanya bigumuko rero ibyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri
Zebia muvuga ko muyoboka muciye kuvyo barabwiwe wewe haragakuru mu mufise ko ababwira iki
Ubona nako tuzima tugaranye n'amakuru yabo turi kumwe nta tumenya tuje kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe ubona ko nawe nyine yatoteje kuva kera
mu muheruka ryaje
beshi tumuheruka nico kibanza bataracugara
Harushimana Bruce Christian murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
Mama murakoze ndabashimira
Urakoze cyane nawe Diane Ndiane nini nahazwe kuri ico kiganiro giranye n'izo mpunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi naho urunani amizero y'abarundi gwiyandikishije kuri uyu wa kane kugira ruzo kwiyamamaze mu matora y'uguhakana canke kwemeza ibyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Hagato Gwasa yaserukiye ugo runani asaba ko mu gikorwa cyo kwiyamamaza hoba ukwihanganirana no gushira imbere ineza y'abarundi bose mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari hamaze kwandikwa imigambwe 21 umwigenge umwe urunani rumwe ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza
Umushinga mateka Agatondo Gwasa yaserukira runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamye mu gihe cy'ukwiyamamaza kubijanye n'ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi uyo arongoye runani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cy'ukwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokarasi
demokarasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko gutandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu abo je impanuro no bagira ni imwe gusa nibumve yuko u Burundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haba mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi ico twokora rero umwe wese mu byo arimo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari
abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya Agatondo Gwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi
sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumburizana ibintu byo gukumira umwe wese rero ageze hariya muri kakazu ko kwihereramwo ntiwazomenya icyo zoto
ariko nimba atari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umva je ati muri ego na oya shigikiye iki harimo ibyo duhinyura hari n'ibyo tubona byo bari byiza umuntu arazopima arabe ibyo hinyugwa bibaye byinshi gusumba ibyo umuntu yoshima azomenya uko atowe
ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabanya Frodebu Leon Singenda Kumana cegera cy'urongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokarasi mu Burundi
aya masezerano yacu nibwizwa nshinjo biko biravugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushikana ho mbere tugira ninjungu za demokrasi iribwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokrasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga kebaguzwa urabona kandi ko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiriza tukagikingira rero turonsa kakajyo se ni izo dutiza nibyakunda ngo nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu bavyumve neza bimenye neza amenye ico bazotora icyaricyo ejo ntibazohebe bavuga ngo reka ntaje twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara
uyo arongoye Frodebo umwe mu migambwe tabuga rumwe no butegetsi yemeza ko kurubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakajyo keza ko gukora kugira bihinduke
yugiye mu nzira ya politike wemera nibikurikira haba ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera na cyane cyane ahantu ivyagataka kazina muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwoba ngo ubijemwo ubumuco wabandi ubere urumura abandi ukagomba we kuba wenyene ngo kire wenyene yo politike bupfu muyiheba twibwe duca twemera tureka twibwa nabandi ibizoshika bizoshika umuntu arashobora gupfa arashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kumanyegeye jibi nibisanzwe uyu muri politike ibyo rero ntivyo dutera ubwoba kitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho
gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe no wigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwe w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira baze kuyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiza shingira ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kwiyamamaza kizorangira kuwa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 abaze kwiyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora ico gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba kuwa 17 ukwezi kwa gatano 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond Zimana kuri iyo nkuru handi naho abaremye bicayi bo muri commune ya Mugamba mu ntara ya Bururi basaba umwidegemvyo mwishoro ry'umwimbo wabo abo barimye bavuga ko bategekwa gushorera mwihinguriro rya leta OTB bakabuzwa gushora mu ryo abikorera utwabo Protem Fidelite yishatse mugenzi wacu aradushikiriza ibindi kuri inkuru
Amasoko y'icyayi abarimye muri komine ya Mugamba bashoreramwo yahora ari abiri guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu turiko turasozera imwe muri ayo masoko yitwa Protem iriko irankirizwa nk'uko twavyiganiye n'abarimye b'icyayi abo barimye twa basanzwe amazone ya Muramba na Vyuya bagiriza ihinguriro rya OTB ko ariryo ribabuza gushorera umwimbo wabo ahandi
none dufise twe twararimye icyayi none twabuze aho dushorera ngo OTB iriko irayibuza
hari naho banazibira izo modoka bati murereke imodoka ni ya serukariya muyihagarike wa muri nyi wicayi nawe aho yaragejeje utwara afisa hari umuca sesa muri nyamurimo
bito twasoromye utibici bitwara twagiye tubona bahejeje kugura ikipolisi kiraje kiragipakuruza ico cayi kiragikura aca kijana muri hotel
twararimye Protema yaraduhaye imbuto hanyuma turabura ahantu dushorera none imirima yacu iguye kubiti
mugiye mu kwezi bari gusoroma gatatu aho barimye bamenyesha yuko bari bamaze gusoroma rimwe gusa imbere yuko babuzwa gushora muri OTB ivyuko abarimye babuzwa gushorera icyayi mu yindi shira hamwe cyabikorera utwabo Proteme ntibabihakana nyabuna bavuga ko Proteme ataburenganzira ifise kuko wakura icyayi kuko atamira imi hafise Jacques Bigirimana n'umuyobozi mukuru w'amahinguriro ya OTB
tera rwamo ngo icyayi ngo ni cy'abanyagihugu icyo ntigishobora kwemegwa ko no gusuzugura leta gose kumva igituma watanguje Proteme yari yagiye gusaba amafaranga mu Bahorande no muri Union Européenne avuga ngo agiye guteza icyayi ciwe arababwi guteza amahegitara amajana n'amajana yateza n'amakenyi rero ntidushaka ubandi muri ibi bintu
ariko rero bamwe barimye babwije ibya Amerika ko bafise imirima y'icyayi iri kubiri
ibiti bya OTB 3000 ngacangira n'ibiti bya Proteme 1500 hari ishyirahamwe Prebu ryari igeze gukorana na Proteme bakora imibyaro mu 2003 mu 2014 harasubira indi ishyirahamwe yitwa Stabex riratanga icyayi cya Proteme mu 2014 2016 icyo cyayi cyose rero ubu kiraho ntidushorera Proteme
wafise imirima iri kubiri hari abavuga ko OTB yofuma itora icyayi yatangiye imivyaro Proteme nayo nyene ikabikora uko hari n'abandi bavuga ko umurimyi w'icyayi akwiye kwidegenja ku masoko kuko ku bwabo atamadeni bafitiye OTB
kugeza ubu rero sindasubira gusoroma cyabyo cya OTB byose nabiritse kuko najye bambujije yo nshorera icyo proteine ari yampaye gipfuye ntiboyire kuri kaze gafumbi twari cyo
itongo ko nari igi wange naho proteine hayishore ntera hico ngombye nta wuza kumfata
none iyo hotel yego hima ibyaro ryari
aha ngano ku nabana ngira arabakecuru navyara aha ni mike imyaka namaze nshore amahiri ifaranga faranga birabiri ubabona nsigagaye ndumukecuru iyo mivyaro nayo ibarishye narayihejije
icifuzo abarenyi bafise nuko masoko hakugabanuka yogwira kugira ngo baharonkera karusho
ingora nahiri otebe ishobora kudusubiza inyuma uko byahora
warashora tukarara ku mahangare umudugu karengana uri ngaho wagirura mukoma no kugucira akakana gucira ko proteme iziri oya nokuru ubu ntawe bari bagicurangutse batinya kuko babona bagucuranguje wacyurondera handi ukashora none ubu twovuga kare kusubira nk'imuri ya giputa mbere
nayo 2.5 tuyashima proteine bwa kare proteine 2.6 twarigeze kuyahembwa bamaze kubibona uko atira abasumbije ate kwidusumbije rero subiza hasi ntiyoturutari twe twatangwe turi rero n'ubu none nico baturonderera dusubire muri bwa bukoroni
dusaba rero yuko amashyamwe yobamesha zikavuka zikabanyinshi abanyagihugu akunguka
ihinguro ry'icyayi proteine ryashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu 2008 twarondeye abarongoye proteine kugira ngo tubabaze ibijyanye n'izo ngorane abarimyi babo ariko baragira ariko ntacyo bashimye gushikiriza ikintu cyo nyine babwije urya Amerika nuko bari mu biganiro bibahuza hamwe na leta hamwe na OTB ntitwagejeje aho twagiye mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanzwe hatwagwa ibijyanye n'ubutunzi n'amahinguriro bo bashiriza ko umurimyi w'icyayi yokoroherezwa izo ntirampeba ageje kumenyesha amakuru muri izo biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu
abarimyi bakurikiranwa na OTB bashorera umwimbu wabo muri OTB mugabo turazi ko hariho n'imirima ikurikiranwa najyashyira hamwe proteine rishasha abo nabo nyine bafise uburenganzira bwo gushora uwo mwimbu wabo mu ishyirahamwe proteine twagira rero dufatireho kano kanya kugira ngo dusabe abajeje intwaro muri utwo turere biriko birabamwo bakoranye n'abajeje umutekano ko bokubahiriza umurimyi ubwa mbere kuko umurimyi arima kugira ngo ashore yunguke
icyayi mu Burundi kiza ubwira kayi mu biterwa njabuka amazi nyigize amafaranga y'agaciro mu gihugu kikaba gitunze 3% tubinyagihugu wa mu Burundi muri komine Mugamba mu ntera Bururi Fidelite ishatse ijuru rya Amerika
urakoze cyane Fidelite ishatse kuri iyo nkuru. Inama mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu yerekanye ko ibihugu bimwe bimwe bisinya amasezerano mpuzamakungu bitayasobanukiwe neza kandi ntibiyakurikize. Umushingwa manza Armel Niyongere abisobanura mu gitabo ciwe yasohoye muri uku kwezi kwa gatatu mu rurimi rw'Igifaransa Le Burundi et les Peu. Mukanya gaheze yari umutumire mu kiganiro muri isanga cha mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Maître Niyongere haratangura yishura abanyagihugu umunyagihugu Leon yanditse kuri Facebook yacu radio yacu ati arya masezerano mbona atakintu amaze. Armel atangura mwishura
mu byukuri aya masezerano cyane cyane n'amasezerano y'ukunganirana cy'amasezerano y'uguhana kuko ibyo bihugu kenshi birabona biti iki gihugu gisanzwe kidakurikiza amasezerano y'agateka kazi na muntu gisanzwe gihohotera kiremwa muntu nta ngingo zikomeye zifatwa kugira bakingire kiremwa muntu ugasanga rero ibihugu byinshi bigenda birakosora kubera biba byabisabwe na bagenzi babo tuvuga ariko tacamaze cyanke atacu atangingo ishobora gufatwa mu gihe udakurikije ayo masezerano cyangwa udakurikije ibyo byasabwe na bagenzi babo ahubwo kenshi bituma insanzwe biri mu kubahiriza agateka y'akazi na muntu bishobora gutera imbere aho n'utanga akarorero akarorero hari ubu gusanga biciye imbere ya bagenzi babo nk'ibyo biba biciye imbere ya EPI exemple de Kinversere ugasanga barababariye bati mwebwe mu gitabo mpanabyaha cyanyu hari ibi n'ibi n'ibi mwobikosora mwaba muri ko murubahiza agateka y'akazi na muntu iyo bagarutse rero inyuma y'imyaka ine ugasanga byarakosowe ibyo byarashyitse no mu Burundi byarashyitse no mu Burundi birerekana yuko rero icyo gifata cyawe ni ayo masezerano afite akamaro kuko hari igihe ibiba biri kubera muri icyo gihugu bijyanye n'ihohotera rya kiremwa muntu bigenda birahinduka kuko banka yuko bagumye babadoma ku rutoki
none se metro ko wowe uvuga uti ibihugu byinjiza mu mategeko yabyo ratification aya masezerano bita yasobanukiwe noneho twifatire Burundi ibyo birashoboka none se abo bantu baba basoma baba barize kandi baba bahura n'abandi bahanga baba bahura n'abandi bantu binyabwenge kuki abategetsi wakwihanukira ukavuga ngo ntabwo babyumva
abategetsi barabyumva hari gusanga babirenga no kubera politike ibiri w'ico gihe kuko urabye ntazakarorero nko mu Burundi mu mwaka 2008 Burundi bwaraciye imbere yabo bahinga bagataye akazi na muntu batanzwe barusukira ibihugu byabo hama barabiha amarokomandatio ibyo basaba Burundi guhindura kandi mu nama yakurikiye inyuma y'imyaka 4 mu 2012 hariho byinshi byahindutse urabye bari babasabye yuko ibyihohotera ryakiremwa muntu byari mu gitabo mpanabyaha cyo mu 1981 byohinduka bikaba icyakiri kwacu kandi gihanwa ari cyo bita torture barahinduye igitabo mpanabyaha mu 2009 biteguriye kuja imbere yabo bahinga urumva ari ibintu byinshi byagenda birahinduka bagasaba bati nimurabe mu Burundi hajyeho umugozi ati akazi na muntu wigenga Burundi bwaragushize mu ngiro mu gutegura kuja imbere yabo bahinga iravuga bati reka mwemwe tubikosore ibyo dushobora gukosora kandi baciye bashyiraho umugozi ati akazi na muntu mu 2011 iyo tubirekana yuko ariyo bimwe bagenda barakosora n'ibindi usanga badakosora mu byukuri rero muri izi bya EPI ibyo bakosora kenshi baba ari ibyo bemeye kuko mu gihe babahaye amarokomandatio ibyo bategerezwa gukora hari ibyo bemera ari byo bashyira mu ngiro n'ibyo banka n'ibindi tacyo bavuga ko urumva rero nk'ubu rero bavuze bati bisa bishyira mu ngiro abo bahinga batabaza barakurikirana uko imyaka ibiri iheze ati mbega bimwe Burundi bemera gushyira mu ngiro bigeze bakaraba aho bagejeje hama mu nyuma bakaza barabibutsa kiburu gasanga baravuga bati nko kuraba ingene abafungwa basanze mu mabohero bamwe imanza zabo zocibwa turakeneye tuvuge turabuze uburyo bwo kugira abacamanza bashike bagende kuraba amadosi hanageze kubera hakenera uburyo hakenewe yuko haba ubumenyi kuraba banaka hari ugasanga icyo gisata kiranafasha yuko uburyo buboneka ariko bituma ibihugu byinshi kubera bazi yuko ibyo ayo masezerano akomeye benshi no mu bafasha Burundi usanga baza bararaba neza yuko abo bantu baharanira agata y'akazi na muntu usanga kenshi ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu usanga bidatunze cyane byiruka kuyasinya mugabo ugasanga mu nyuma ntibariko barashyira mu ngiro ibiba byasabwe muri izo nama
muteze amatwi ry'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na Gilbert wiriwe
yiriwe neza Thomas
ufite akabazo
yego ndafite akabazo
yego
nashaka kubaza umutumire ndegeka ni kubera iki abiyita ko baranira gato y'akazi na muntu ngamu Burundi usanga binje mu bya politike ukayoberwa gutandukanya umunye politike n'uharanira gato y'akazi na muntu
ye urakoze Gilbert ka Maître Armel niyongera ahita gusubiza
Gilbert abadije yuko ahabaranira gato y'akazi na muntu kenshi mu Burundi usanga bita mu bya politike erega ibya politike umuntu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo bivuze ko umunyagihugu aragira icyo avuze ko ibyerekeye bya politiki ibya politiki biraba abarundi bose n'abaharanira gato y'akazi na muntu barimwo ni kuvuga rero yuko abaharanira gato y'akazi na muntu bareka gusa gukora nk'abanyepolitiki mugabo gukora ibikorwa bijyanye no kuraba yuko ibyo gato y'akazi na muntu byubahirijwe bategerezwa kubikora ko biri mu byo bategerezwa gukora ariko rero ntibategerezwa kwambara igitambara cy'umugambwe ngo baje mu nama y'abanyepolitike ngo baje kugira imyamamazo yo kwitoza ntibaja gutogwa ntibaja mu bibanza bya politiki nibyo byo gutandukanya mugabo bya politiki byose biri mu byerekeye ubuzima bw'igihugu abarundi bose abanyagati y'akazi na muntu bose barafise uburenganzira bwo kugira icyo bavuze ko ibibazo bya politiki kuko biraba ubuzima bw'igihugu aricho gituma rero abandi gaza akazina muntu baraba neza ahubwo yuko ivyo bibazo vya politike biriko birakogwa neza abanyepolitike bariko bafata neza abanyepolitike bariko barabikora bakurikije abanyepolitike ariko babikura bariko babikora badahohotera kiremwa muntu baharanira gato y'akazi na muntu izi bibazo vya politike bikakogwa neza byubahirije agateka kazi na muntu.
Noneho turi kumwe na Adelin. Adelin.
Yego yego nyakubahwa Thomas Kamirindi.
Urahura komeye?
Asha nukuri turaho turashima cyane gose tunezererwa ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Yego nyarutse akabazo kawe.
Yego jewe ubwa mbere nashaka ntangure gushima kuko mwiyumviye kuzana iki kiganiro kizwe kijanye n'iby'agateka kazi na muntu. Hagira nti nimba byukuri harasinzwe itegeko ryo kuharanira agateka kazi na muntu hagira nti mbega ababijejwe mu gihugu cy'u Burundi boba bagejeje ibikorwa byukuri aho bararaba neza ko mu gihugu cy'u Burundi nta ruhande na rumwe rwidoga ko go baruhohoteka nimba go baruhari nago ubwo rwidoga barabe bagikemure vuma mu gihugu cy'u Burundi demokrasi cimbatare byukuri nihabe uguhohotera ariko nugira nti ntambwe irahari intambwe irahari novuga nti ibice 80% ni by'abantu badahohoterwa ariko nivyo 20% navyo byo babihohoterwa ababijejwe bagerageze kubizana habe demokrasi nyayo ntihabe uguhohoterwa kuko burya ibi by'agateka kazi na muntu bica bijana n'ibya politike mu gihe politike idahuriweko na bose urumva ni kwa guhohotera agateka kazi na muntu.
Ye Adelin urakoze.
Mugira amahoro.
Maitre Niyongere Adelin wamwumvise?
Adere namwumvise mugabo ibyo bitigira vuze 20%, umutekano 80%, bivana n'aherereye canke bivana na n'umuryango asanzwe arimo kuko uravye abantu barenga 500 bahunze igihugu, abantu birigo baranyuruzwa, abantu birigo barahagarikwa badakurikije amategeko, nibaza yuko ubu uravye urugero twavuze yuko mu myaka yaheze wasanga ibyo gatebyote gatebya kazi na muntu biko biragabanuka, ubu umuntu arabona yuko hari amabi menshi ariko arakogwa kandi hari kudahana mu Burundi, aricyo gituma ibyo bitigiri avuze kibure n'amatohoza wewe yakoze igihe nacyo nubivuga ko nibaza yuko uravye amaraporo igwa arasohoka hirya no hino y'abatanzwe bahanye gato y'akazi na muntu, amashyira y'umuzamakungu, ibisata bya ONI ivyo tubirerekana yuko umutekano udakwiye mu gihugu, isinzikazo ry'agati y'akazi na muntu ritubahirijwe, aho usanga na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarahagurutse ikugura amatohoza. Murazi neza ibihugu iyo sentare iguramo amatohoza ivyerekeye agati y'akazi na muntu aho biba bigeze. Urumva rone yibaza yuko Adere ndubashe neza icyumviro ciwe ariko ntacyo nshigikiye.
Adere reka tuvuge ko ari umunyagihugu gusa usanzwe ariko hari akantu yakomojeho avuga aterega nabo ngabo nubwo byaba ari 20% ati bo kuki byababaho.
Mu by'ukuri ihohoterwa y'agati y'akazi na muntu ryari ikwiye kuba mu gihugu, igihugu kirimo inzego z'umutekano, harimo inzego z'ubutungane, harimo abasanzwe batwara leta, ibyo ntibyari bikwiye kubaho kuko ni ibintu byerekana yuko ata burenganzira bw'umuntu buriho, atakwishyura no kwizana mu gihugu. Ibyo rero nibaza yuko kenshi na kenshi ari byo twebwe duhanye hagati y'akazi na muntu, naho benshi bibaza ngo turiko dukodukira ibya politike kubera usanga turiko ndi mu rutoki bamwe mu banyepolitike bariko barikinga mu kiza mu kubera amategeko bahabwa n'igihugu, kubera ingufu bahabwa na leta kugira bahohotere kiremwa muntu, tugaruka tukabavuga tugaruka tukadomu urutoki kubitagenda neza. Mu by'ukuri hajya n'uburiko uharanira n'uburi gukina politiki.
Rakoze cyane mugenzi wacu Thomas Kamirinde kuri ico kiganiro. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gebie huye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza radio Ijwi ry'Amerika.